Vancouver n'Ijwi rya Amerika. Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Baduteze amatwi abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi ry'Amerika mu gikanguka. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloyiz Bigirimana kuri mikro nije ndongoye ibi biganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa muri ako karere turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Nkuko deje kubibabwira turi ahera mu karere. Mu Rwanda, leta itangaza ko abanyekongo bari mu kambi y'impunzi ya Kiziba barenga 5,000 bamaze kwiyandikisha kugira ngo basubizwe mu gihugu cyabo. Asumpta Kaboyi araduha inkuru irambuye.
Mu minsi ibiri gusa mu nkambi ya Kiziba icumbikiye impunzi z'abanyekongo hatangijwemo igikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gutaha. Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda ivuga ko abasaga 5,000 mu mpunzi igera ku 17,000 bamaze kugaragaza ko bifuza gusubira mu gihugu cyabo cya Congo. Iyi mibare ishobora kuba yariyongereye kuko nyuma y'aho itangarijwe uyu munsi ari uwa kabiri izi mpunzi zikomeje kwiyandikisha. Ni igikorwa minisiteri yemeza ko kidafite igihe kizarangirira. Uyu ni Minisitiri Dobonere Jeanne d'Arc ushinzwe impunzi.
Nta munsi ntarengwa uhari, ariko abo abazagaragaza ubushake haraba ubundi ngira ngo haraba afashe icyemezo babitewe n'umujinya kubera nyine ibyagiye biba muri iyo myigaragambyo. Bamwe bagakoreshwa n'umujinya kuvuga reka dutahe iki, ariko kugeza ubu n'abamaze kwiyandikisha bavuga ko bagitegereje ko umutekano ugaruka. Ubushake barabugaragaza ko bashaka gutaha, ariko bakagaragaza ko batizeye umutekano wabo mu gihe baba basubiyeyo. Hariho gutegereza.
Ibikorwa byo kwandika impunzi zifuza gusubira mu gihugu cyabo cya Congo birabera mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo aho ziri hose mu gihugu. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Impunzi Kayumba Olivier yavuze ko mu kwandika izi mpunzi hagenda hagaragaramo ibibazo.
Ni impunzi za Kiziba, abenshi bavugira ururimi rw'Ikinyarwanda, iwabo ni ku mupaka w'u Rwanda na Congo. Harimo ukuvangavanga, ese ndi umunyarwanda ndi umunyekongo, biterwa na interest ufite. Ku buryo dufite na benshi babaye abanyarwanda dukorana hano, ariko rero ugasanga uyu munsi yabona amahirwe yo kuvuga ngo arashaka kujya i Burayi nkuko agahita ahindura tiburiya nari ndi impunzi, ahubwo yajya gufata ikarita y'impunzi bakamusanga muri database ya NIDA bikaba amahane. Nk'abariya bari Kiziba abenshi ni abanyarwanda bakora abamotari Karongi, afite tu business, ariko akavuga ati mfite umwana urwaye reka ngiye kuri gahunda yo kujya hanze. Hari naho umuntu ahindura amazina, ni urusobe rw'ibibazo bihari.
Ntitwabashije kumenya imibare y'abiyandikishije bose bifuza gusubira iwabo mu nkambi ya Kiziba, kuko tutabashije kumenya abiyandikishije ku munsi wo ku wa kane ndetse no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Ababishinzwe muri Minisiteri ishinzwe impunzi bemeza ko icyegeranyo gihari ari ikigaragaza 30% bari bamaze kwiyandikisha kugeza ku mugoroba wo ku wa gatatu, ko nta kindi cyegeranyo kirasoho usibye inkambi ya Kiziba, aho impunzi zakunze kwerekana ko zishaka gusubira mu gihugu cyabo ndetse zikanabigaragaza zigaragambya. Iki gikorwa cyanabereye no mu nkambi ya Gihembe, biba ritangazwa na Minisiteri y'Impunzi yo igaragaza ko muri iyi nkambi abantu 9 gusa aribo biyandikishije mu mpunzi zisaga 12,000 zihabarurirwa. Minisiteri ishinzwe impunzi ivuga ko n'ababiyandikishije muri Gihembe bavuze ko bazasubira iwabo ari uko umutekano bamaze kuwizera neza. Minisiteri ishinzwe impunzi itangaza ko ibarura nyiri ryanabereye mu nkambi ya Kigeme icumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga 20,000, ribera kandi mu nkambi ya Mugombwa abarurwa impunzi zisaga 9,000, no mu nkambi ya Nyabiheke ibarurirwamo abasaga 14,000. Izi nkambi uko ari eshatu, Minisiteri ivuga ko nta mpunzi n'imwe yigeze igaragaza ko ishaka gutaha muri Congo. Mu Rwanda habarurirwa kugeza uyu munsi z'abanyekongo zisaga 73,000 zicumbikiwe mu nkambi 5. Izi mpunzi habarurwamo zigera kuri 40 zifunzwe zafatiwe mu mvururu zumvikanye mu nkambi ya Kiziba hagati y'impunzi n'abashinzwe umutekano. Muri iyi nkambi ya Kiziba, leta ivuga ko izi mvururu zahitanye abasaga 11. Ibi bikaba biza ku isonga mu mpamvu ituma impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe muri Kiziba arizo zifata iya mbere cyane mu gushaka gusubira iwabo muri Congo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Murundi sentare nkuru y'igihugu ya Muha ni ku murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura ejo kwa gatanu yaraciriye mu rubanza rw'ikibiriraho umunyororo uri hagati y'iminsi 15 n'imyaka 2 abantu 9 bagirizwa guhungabanya itora rya kamarampaka ryabaye ku munsi wa 4 Lemonzimana yararukurikiranye
muri abo 9 8 bafashwe kuri uyu wa 4 ku munsi w'amatora ya kamarampaka umwe nawe yafashwe isaha 8 z'ijoro ubucara amatora afatiwa muri ziba turi muri zone Kanyosha komine Muha ariko arakizura afise umupanga Augustin Ndayize yagirijwe kwitwaza ikigwanisho mu gushaka guhunga abanyamatora yabwiye Senare ko yari mu mugwimbo narakure urongowe ni witwa Nzosaba bariko barakizura bucaba amatora kugira ntiyagire abato bamatora cyane ngo bahunga abanyumutekano Senari maze kumwereka ku mutekano cungegwa n'abapolisi hamwe n'abasirikare bamuciriye umunyororo w'umwaka umwe n'ihadabu y'amafaranga 200,000 Edinze Imana yari indorerezi y'amatora kubwo runane amizero y'abarundi muri zone Kanyosha yaciriwe umunyororo w'imyaka 2 n'ihadabu y'amafaranga 200,000 na Senare nkuru y'igihugu ya Muha yagirijwe gukoresha urupapuro rw'impimbano no guhungabanya amatora ivyahawe yamirira kure mu guta amakosa kuba murese ngo acungera amatora kandi babona ko urupapuro afise rutatanzwe n'umugwi ujejwe amatora seni Jean Sabushimike nawe yaciriwe umunyororo w'impaga w'umwaka umwe yagirijwe guhungabanya amatora mu kwihanaguza irangi ryo ku rutoke ku mukozi yarajejwe gutunganya amatora amukojeje urwo rutoke ku itama yowe yari yabwiye Sentare ko vyabaye nk'isanganya atabikoze ku bushake mbere anabisabira imbabazi nkuko yari yabikoze kuri uyo yabikoreye naho yaciye atabwa muri yombi abandi Sentare yahanye n'abagabo bane bose bagirijwe gushaka kosha abandi bantu ico bari gutora Salvatore Butoyi Patrick Nkeshimana Serge Ndikumana na Eric Ntizo nkiza bahagarizwe kuko batabuye ikarata y'itora abo nabo Sentare ya Muha yabaciriye umwe umunyororo w'umwaka ni hadabu y'amafaranga y'amarundi 800,000 ariko bo bari basavye ko Sentare yobeza kuko babikoze mu kutamenya mu gihe bwari bwa mbere bitabira amatora kandi batari basiguriwe neza ingene baza gutora Mike Nimfasha yagirijwe gushaka gutora kabiri kuko yafatanywe karata z'itora zibiri naho yatoye rimwe yahaneshejwe mu nyororo w'iminsi 15 ni hadabu y'amafaranga 200,000 uyu yafatiwe mu ruziba we yavuze ko ikarata ya kabiri yayizaniwe n'umuntu kuko yumvise bamusomye ni mu gihe we yari yashimye gusubira kwiyandikisha ubugira kabiri aho yari yimukiye kugira azatorere hafi ari naho yatoreye eka narajisi ayishakiye yafashwe yagirizwa gushaka gutora kabiri uyu we yari indorerezi ya mizero y'abarundi muri zone Kanyosha yireguye avuga ko ahakana icaha akemeza ko yatoreye mu ntara ya Kirundo ku gapapuro RCPC kubera yari umushoferi w'umushinga mateka kandi karata y'itora yari yayibagiriye mu gisagara cha Bujumbura abwiwe ko ari mu ndorerezi z'amatora ayishaki yahisemo kumanuka mu gisagara cha Bujumbura kugira apfume akurikirana igikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora nk'uko yabibwiye Sentare ari naho yaciye ahagarikwa Sentare yamuciriye ihadabu y'amafaranga 400,000 naho we yari yakanye icaha yagirizwa agasaba kwezwa kiresabo 9 ejo nyene ku wa 4 Sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza yahanishije umunyororo w'impaga w'amezi 3 Lambert Harerimana ku caha cyo gutora kabiri I Bujumbura Remunzimana Ijwi rya Amerika
tumenyeshe ko mu gihe ibiharuro bya nyuma mu itora rya kamarampaka ego yotsinda oya bimwe mu bizohinduka n'ibi bikurikira umukandida wese ashaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abwirizwa kuzobarenza imyaka 35 ni mu gibwirizwa shingiro ririho ubu rivuga ko abwirizwa kuba arenza imyaka 40 ibiringo by'umukuru w'igihugu bizoguma ari bibiri ariko bivanywe ku myaka 5 bishirwe ku myaka 7 ibibanza bikomakomeye muri leta harimo icy'umukuru w'igihugu bizoramutswa umurundi atigeze agira ubundi bwenegihugu intebe y'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu izovanywaho isubirizwe iyo umushikiranganji wa mbere azobajejwe ibikorwa vya leta vyose umushikiranganji azotorwa n'umukuru w'igihugu ingingo itomora ko icegera cy'umukuru w'igihugu abwirizwa kuva mu bwoko n'umugambwe bitandukanye n'ivy'umukuru w'igihugu nayo izohinyanyurwa ivy'ubwoko n'umugambwe ntibizobera intambamyi uw'umukuru w'igihugu yagomwe ngo amubere icegera Ibwirizwa shingiro rishasha riratomora ku inama nshingamateka na nkenguzamateka ata burenganzira bizoba bigifise bwo gukombora umukuru w'igihugu naho yokora amakosa akomeye arimwo ugusesagura amatungo ya leta kurya ibiturire hamwe n'ibindi. Akandi gace kazohindurwa na gace kavuga ko umurundi wese abwirizwa kuburanishirizwa mu gihugu ciwe naho yoba yakoze ivyaha sentare zo hanze y'u Burundi zifitiye ububasha bwo gukurikirana. Ibwirizwa shingiro ririho ubu rivuga ko umurundi yakoze ivyaha bishobora kuburanishwa na sentare zo hanze y'u Burundi atakibuza ko zimuburanisha.
Urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense rwafashe icyemezo cyo guhagarika imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika mu Burundi igihe cy'amezi atandatu. Radio Ijwi rya Amerika ariko izakomeza kuvugira ku yindi mirongo mu Burundi nk'uko Gabriel Bihumugani icyegera cy'umukuru wa sense akongera akaba n'umuvugizi wayo abisobanura.
Kugira ngira iyo radio ishobore gusamirana mu Burundi ivugira ku murongo wa FM urasise ingene utangwa ngaha mu gihugu n'uwo murongo rero uhagarikwa so kuvuga ko hari ibindi bizonguruka bicakura.
Ubu naho tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri cya 18 muri 10 na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Aka kazu kamahema turakabamwe kuko nta handi hantu dushikira kuko nubwo tukirirwamo cyanke tukahiririrwa urumva nta bundi buraro bwacu kuko aha niho mavuka yacu.
Uyu numwe mu bafaso ni bitabiriye akamo ko gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ari mu ntara ya Bubanza ubu havuga ko ubuzima barimo butoroshe. Iyo nkuru iri muzo tuza kugaruka ko handi hato muri abihagufi y'amaradio yanyu ni mu ntango ya no makuru.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika kuvaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza atereye akama Barundi bari mu buhungiro guhunguka mu mwaka uheze. Bamwe baritavye ako kamo abavuganye n'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Bubanza bavuga yuko bakenewe gufasha ku buzima babayemwo atakobwifashe. Mwesha makuru Ijwi rya Amerika Diane Ndonse haradushikana mu ryango wa bamwe bahungutse.
Umuryango wa Nzimbuye Ernest wo ku mutumba Nyamabere zone Musenyi muri komine Mpanda uvuga ko maze mwaka n'amezi atatu uhungutse ukaba wari wahungiye mu gihugu cya Tanzania igihe cy'intambara yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu. Hano washikiye ku mutumba Nyamabere ubayeho mu kazu gapima nk'imetero zibiri kuri zibiri gasakajwe ihema utugunira amasashe hamwe n'ibiti bifashe kugira ngo ntiguruke. Uyu muryango ugizwe n'abantu 17 abana batatu bamuka kuri Nzimbuye Ernest hamwe n'uruvyaro rwabo. Umwe muri uyu muryango Ndayihimbaze Françoise avuga ko aka kazu kamahema ariko bashikiyemo na bugingo n'ubu.
Aka kazu kamahema turakabamwe kuko nta handi hantu dushikira kuko nubwo tukirirwamo cyanke tukahiririrwa urumva nta bundi buraro bwacu kuko aha niho mavuka yacu.
Nk'imvura iguye bigenda gute?
Twiruka mu babanyi tukakindaro hanyuma tukugama.
Aka kazu kamahema bita Burende nta kintu kabitsemwo. Uyu mukenyezi avuga ko atabintu bararonka kubw'uko bataciye mu nzira yo guhungurwa n'ishyirahamwe gita impunzi HCR.
Twe gushika ubu nta kintu na kimwe dufise tujyamako kuko uhungutse uvuye muri Tanzania nta kintu na kimwe uvanayo. Nk'akarorero nk'abana mu kubakora mu gihugu cya Tanzania udahunguwe na UN ubatorokana ijoro kugira ngo bambukane umupaka biragoye cyane. Nk'akarorero nk'ubu nk'ibyo twifuka biratugora. Matra twari dufise zose twataye muri Tanzania ibyombo byose twarabitaye twazanye utudobo tubiri nyene twifashisha mu kugira ngo tubeho.
Nane kwereke mutarindiye ngo muhungugwe niyo UN.
twabona amaisha yahagoye mu kugenda gusenya twaratwiruka ku bamwe bakicwa abana bagakubitwa n'inkuba kubera bagenda gusura ibintu bitanga ibyo bibizino gacusanga imijyango irikiragira ibazo duca tugira ubwoba cyane twe duca turihungura
ico bikoze barashima ko buramatari w'intara yabo banza yabakirije agakemanya kibifungurwa
duhungutse nta kintu turaronka ariko nyakubahwa buramatari w'intara yabo banza yaradushitse ko kwihema inshuro zibiratuzanira ibiro 10 by'umuceri hanyuma kugeza ubu n'ukuri turamushimira go
none mukora iki mubeshejweho niki mujyana gufungura
nta kintu na kimwe dukora kitubeshejeho basazanje nk'ubu birirwa mu matasha barahangayitse naje ndagenda mu itasha n'uburyo ariko no munsi navuze ati oya ngenda mu itasha ngenda gusenga imana kugira ngo imana yugururire urubanza rugende neza
ariko ikibazo cy'uburyo bwo kwigisha abana bavuga ko ari ingorane ikomeye kuri bo
baguma bagwaragurika bari mu mashuri nabo icyunda bafashije ku mashuri ndagenda nkatura ibibazo ba nyakubahwa ba diregiteri kira yuko jewe ndi muntu nahungutse kandi bakabitahura kuko baratuma mugabo baguma babirukanira amakaramu uniforme baguma babirukanira byinshi hari aho basabwa amahera make make y'utuntu kanaka nkabura ariko igikwiye ntagenda nkisigura hanyuma bagaca bumva ko ndi mukuri kandi bagaca batumenya ko turi abantu bahungutse
izi ngorane ahanini zifite intandaro y'amatongo hagati y'abahungutse n'abatangwa aba bahungutse bakabona ko ari guhohoterwa Kwizera Dieudonné wo mu Basangwa ari nawe yakitwa ku banyagitongo byabo avuga ko batarota babagirwara
wowe ni twabahohoze kukubera icyo gihe baza bagashyira kwa mustante yababwiye ati niwe muri bakakuka burende ngaho mube murabaye mube murarindira ubutungane cyo gukora muri ako kanya ntanze kwara turabaye
izi ngorane z'amatongo bavuga ko ziri mu minwe y'umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo hamwe n'andi matungo CNTB ariko ku bw'ubuzima aba bahungutse babayemo basaba ko umukuru w'igihugu yobijyamwo kugira ngo batezurigwe
tugasaba na perezida aho yoba ari bose ariko arabyumva turi ngaha kuri 11 pe 11 nyamabere munsi y'ikambi ya Muzinda kamuzinda nadushike ko kuko niwe yavuze ngo duhungu barahungutse rero tutegereza kuronka ibyacu ko twarashyikiye mu bacu
tumenyeshe ko mu cegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU OCHA iherutse gusohora nubwo leta y'u Burundi yashiyamirije yerekanye ko abahungutse bari mu banyagihugu babayeho mu buzima bubi kandi ko bari mu akwiye kugarukirwako mu ntara yabubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakenuye cyane tuve rero ngaho mu Burundi duce dukubitira mu gihugu cy'u Rwanda naho aho abaganga batanga inama zo kugendera kure ibyo kurya byarengeje igihe kuko ngo bishobora kwica ubuzima bwabo ni nyuma yuko mu karere ka Rubavu hakomeje kumenwa ibiribwa byataye igihe mu biko ariko abanyagihugu bakaza kubifungura rekumenyesha amakuru wacu mu Rwanda Claude Ganza munyamagana hatubandanirize ino nkuru
abantu babaganga
twetubwira abantu
ni byiza ko ibyo byose byarengeje igihe cyo gukoreshwa bihagarikwa gukoreshwa ushobora kubikoresha byarabaye contaminated cyangwa byaragiyemo mikorobe bikabyagutera
ni muganga mukuru yo buri bitaro bya Gisenyi uvuga ko kutarya ibyo kurya byarengeje igihe cy'ubutaraga ari bwo buryo bwo kwirinda ingaruka zishobora guterwa n'ibyo kurya bihumanye cyangwa byamaze kwinjirwa n'udukoko dushegesha ubwirinzi bw'umubiri aravuga ibi mu gihe bamwe mu batuye mu murenge wa Rubavu bavuga ko iyo bariye ibiribwa byarengeje igihe nta ngaruka na nke bahura nazo Aba nabo mu kagari ka Murambi batabura ibiribwa bigizwe n'imiceri, amafi, amavuta yo guteka, ifu ya kawunga n'ibindi byatabwe mu murima w'umuturage kuko byari byarashaje.
Umuceri n'imifarini bataga babitobora bagashira mu cyobo. Naho sekretere bw'amavuta babuteraga mu cyobo ariko bwo batabumenye. Nuko rero twabonye ratwe bwije tujya kuyora. Ibyo bisama kitwara bifashe bamwe baragurishije abandi barajya. Ariko ngiye natetse mu mavuta numva binjoheye cyane.
Natashe bwije bambere zisamagimwe. Namage nyitetse numva ndi binjoheye. Ndagerageza ndabita. Hari uwo ndugomba gutambuka ngumva ari kuvuga ngo biraryoshye. Ngiye numvise bimbere nabi ndabita.
Yewe icyo nafashe bitewe nuko ndambaraga nari mfite ngiye naraguze naguza kabido kamavuta kavuya naragatekesheje ndanumva ndakibaza bitewe nuko natetse ifiriti numva ndakibaza bindeye ndavuga ati buraya amavuta bujyara ni mazima
uretse abaturage bavuga ko babiriyeho biravuga ko hari n'ibindi byinshi bishobora kuba byarasubijwe ku isoko gucuruzwa
abaguzi bo haraba ni no kuza kubigura bakabijyana bari kujya kubicuruza buri
ayo nabashije kubona na makamyo byibura nabonye atatu
ari kabiri niyo nabonye apakururwa indiyo niba yarapakuruwe itarapakuruwe simbizi nabonaga havamo amavuta za kawunga n'imiceri byangu byashaje
by'amafi byo menya n'ibyamenwe baragiye bagenda bakabitoragura
ntawamenya niba yari naraboze ariko leta niba yafashe gahunda yo kuzanga ikamena ibintu bara ntabwo byari bizima
gusa nuko mbona ntawe byagizeho ingaruka kandi bamwe barabiriye nta n'uwo numva arimo gukorora
nubwo abahanga n'abajyanama mu by'imirire bavuga ko hari ibyo kurya byarengeje igihe bishobora kuribwa ntibigire ingaruka ku wabiriye ariko umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore William avuga ko ibyiza ari ukureka kubirya uko byamera kose
babandi babitaka bakubwira ngo nta kibazo byarenzeho iminsi mike wabikoresha twebwe turakubwira nk'abaganga ngo ibiryo uko byagenda kose itariki yanditseho yarenze ukwiye kubutabikoresha twe turakubwira ngo ibiri byose wabonye byarenzeho igihe cyagenewe cyanditeho nubwo byabirenzeho umunsi umwe ntugomba kubikoresha abantu rero kenshi baravuga ngo ibiryo birahenze ariko birahenze cyane kwivuza byaguteye ingaruka kurusha kubireka kuko kuvurwa ingaruka zabyo byagutera zirahenze cyane kurusha ibyo buryo inshuro zirenga 5 cyangwa 8.
Dr. Kanyankore avuga ko nubwo ingaruka zo kurya ibiribwa byarengeje igihe zigaragara nyuma y'amasaha make ukimara kubirya ariko abafite ubwirinzi bw'umubiri buhagije bo bitinda kugaragara. Bimwe mu bimenyetso bihita bigaragara harimo kubabara umutwe, kugira iseseme, gutakaza ubushake bwo kurya, kugobwa no kutabasha kureba. Ariko hari no kugira umuriro w'igikatu ushobora guhitana umuntu.
Mushobora kurya ibiryo byarengeje igihe muri abantu batandukanye bamwe ntibagira icyo baba abandi bakakiba kuko hari mikorobe ushobora kurya abasirikare bawe bakaziganza ntiwugire ingaruka. Ariko iyo bisanze uhagaze nabi mu buryo bw'umubiri abasirikare bawe barinda umubiri ari bakeye urabirya bikakuzahaza. Ariko ikintu kikwica cyane cyangwa cyica abantu bose mbere bari ibiryo byarengeje igihe ni ugutakaza amazi y'umubiri. Noneho hari mikorobe cyane ikunda kwigaragaza mu biryo iyo cyane cyane bibitswe nabi cyangwa byarengeje igihe mikorobe yitwa salmonella. Iyo ni mikorobe itera diyare ndende ya indi mara iminsi itatu irenga ku buryo utabonye amazi bagusubiza mu mubiri cyangwa serumu ushobora no guhita upfa.
Muganga William Kanyankore y'abaturage bayora ibyo kurya byajugunywe kuko nta ntungamubiri biba bigifite ariko kandi akananenga bikomeye abajya kubimena habakururira kubirarikira.
Nuko nabo bajya kubijugunya batakabaye babijugunya ku buryo bitera igishuko abaturage yenda harimo n'abashonje cyangwa bafite indwara zo mu mutwe cyangwa hari abana badashobora gutekereza ubwo inshingano cyangwa umuzigo ukomeye waba ari wa wundi waje kubitaho ngaho byaba ari ubuyobozi byaba ari umuturage ku giti cye byaba ari uruganda bakabaye babijugunya cyangwa babitaba ahantu badashobora kongera kubikoresha cyangwa kubibona kuko cyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane.
Si ubwa mbere abaturage badukira ibiribwa byarengeje igihe kuko mu mwaka ushize nabwo abatari bake biraye mu kimoteri cya Rutagara aharimo hamenwa toni 136 z'ifarini n'amavuta yo guteka byari byarangirikiye mu bubiko bamwe barabirya abandi barabigurisha.
Yeah, ayo mavuta barayamenye twarokotse tukadutoragura two ndiyeho nago ngurishijeho 30,000 gutyo
nabereyeho rwose ntacyo nabana
wari watwaye ibingana gutyo
natwaye ibiricyo.
Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza munyamagana arakoze ino nkuru rero yewe mushobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom nshuti muri komura dukurikirana na live kuri Facebook yacu ariyo vewa radio yacu murakoze kandi mubandanye mutwumviriza akaruhuko gato hama duce tubandaniriza ku by'ubudandaje muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwotwumvira ku mirongo migufi 7,325. 9,685, 9,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwotwumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,530, 15,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwotwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 10,170, 13,630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo cy'imyuzurira gikomeje kuvuga mu karere ka Afrika harimo nk'u Burundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abacuruzi bakorera imirimo ku mupaka wa Kavimvira nk'akarorero uhuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi baratakamba bavuga yuko atabona uko babikora. Agahombo ngo ni kenshi kuko ubu bucuruzi bwabo busa nk'ubwahagaze. Rekomenyesha amakuru ijwi rya Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Vedaste Ngabo adusigurire.
Bamwe mu bacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga yuko bugarijwe n'ibibazo by'amazi y'umugezi wa Nyangara yameneye mu ibarabara, ndetse n'aho bari basanzwe bakorera Kavimvira, aho bakunze kwita muri zone Netre, aho ni mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abacuruzi baganire n'ijwi rya Amerika harimo abagore bakora ubucuruzi buciriritse bw'imbuto n'imboga ku mupaka uhuza igihugu cya Kongo n'icy'u Burundi. Bavuga yuko iyi mvura yatumye amazi yibasira aho bari basanzwe bakorera, bityo babura abaguzi bari basanzwe babagurira.
Byashara n'ibisohoka hejuru y'amazi ni menshi cyane. Iyo abakiriya bavuye mu Bujumbura bashyike bagenda bagasanga amazi ni menshi, nta kuntu bashobora kudushorera kandi amazi ari menshi cyane. Urajye nahombye cyane kuko kare naracuruza nkayamwanguka, ariko muri bizi sigaye ndangura ibyashara nk'imiwe ikabora singurishe. Mbere naragurisha ibyashara bigahera, bimaze guhera nkaronka kwera, ariko ubunye ibyashara byose kumara n'iminsi itatu n'iminsi ine bidahetse.
Kuva Uvira ugana mu gihugu cy'u Burundi abantu bagenda n'imodokari ndetse na za moto, ariko kuri ubu abagenzi n'abacuruzi bari kugera muri zone Netre bagafata ubwato, ndetse abandi nabo bakabaheka kugira ngo bajabutse amazi y'umugezi wa Nyangara batanze amafaranga 500 y'amakongomani. Kubera yuko iyi mvura imaze iminsi igwa muri aka karere yononye ibarabara rihuza Kavimvira na Gatumba. Esperance Zuzana ni umuyobozi w'abagore bakorera ubucuruzi ku mupaka wa Kavimvira, asaba Leta ya Kongo gushakira igisubizo iki kibazo cy'ibarabara kuko bamaze kwinjira mu gihombo.
Rwose abari igihugu cya Kongo rero kitumarira akamaro, kiraba kuntu abagore nk'akenshi abagore muri Kongo niko dusomesha abana ku mashuri, none tuzokuraho amahera y'ishuri. Kandi ubona yuko uruzi rwaduteye, kandi ingambo n'ingambo si mu mazu twe nk'aho tuba hariya mu gahoro, twahora tuharonkera amahera y'ishuri, twaronkera amahera tujya uko urabyumva, tukaronka n'ibindi byofashisha imiryango, reka n'abandi bakaza bakatugurira kenshi bakunguka, ariko gushika n'umunsi twahumbye. Kuvururu zirutera nkaje bona n'imfishi nyanyazi kuva ku wa mbere zaheze ku munsi wa Mungu, kandi shashimwe aho isa yuko ninjiye mu ruhombo, aho nshigara nirwa nka gusa nk'amayibobo nirwa mfatira abagenzi kuko amahera yose yampombeye. Tubare igihugu cya Kongo cikebe kukirabe ko twokukorera ibarabara, kubera kenshi igihe ibarabara ryari rihari twaradugurisha ka twaroturonka amahera y'ukurihira abantu ku ishuri. Sinzi yuko tuzobona yuko ngo tuko turatora abadepite, tuko turatora abashef de zone, abakomisare de zone, tuko turatora umuprezida w'igihugu atakina tumari ibintu byacu tubiha abantu babitwara tukabiha amafaranga. Kuva ngaha nahajya turiha amafaranga 500, nk'ubu kajya karaho kabomoke kugira ngo twurire ubwato ngo dushikane hajya turiha amafaranga 500 y'amakongo. Aya mafaranga 500 y'amakongo utayafishe wemera kwambuka mu mazi, ari ibintu bikarindimuka bikagenda mu Tanganyika, ari biki bikagira gute tukaba duhombye.
Saba abagore bonyine bakora ubucuruzi batejwe igihombo n'amazi y'umugezi wa Nyangara atembera mu ibarabara rya Kavimvira, ahubwo n'abashoferi bari basanzwe bakora ingendo ziva Uvira zijya mu gihugu cy'u Burundi nabo bavuga yuko binjiye mu gihombo bikurikiranye n'uko bari basanzwe bishugwa amafaranga 3500 by'amakongomani kuri buri mugenzi kugira ngo agere i Bujumbura, ariko kubera bari kugarukira muri zone Netre bishugwa amafaranga 2000 by'amakongomani, hanyuma amata agatwara abagenzi kugeza ku mupaka wa Kongo. Mu gihe kandi abacuruzi n'abashoferi bataki igihombo, abatwara amato ndetse n'abaheka abantu ku mugongo nabo bavuga yuko iyi mvura yabavanye mu bushomeri kuko akazi bakora kabinjiriza amafaranga atuma batunga imiryango yabo.
Ni ukuvuga ko natwe abashomeri Imana yari yabonye ko twitwababaye kugira natwe tuje turonge natwe kajya gato kugira tusumire abana muhira. Imodoka nizironka ahantu zica turazigida, izishobora kugenda zikagenda kubera amazi aba yabaye menshi tugashira amabuye, hama imodoka zikaza zikarengana abandi bidashoboka nabo abantu tutwara ku mugongo abandi bakagenda mu bwato.
Twagerageje gushaka umuyobozi w'akarere ka Uvira kugira ngo agire icyo atangaza kuri iki kibazo cy'amazi y'umugezi wa Nyangara wasenye ibarabara, ntitwamubona. Ariko umuyobozi wa Societe Civile muri Uvira bwana Claude Misare avuga yuko bakomeje gusaba ubuyobozi bwa leta gushakira iki kibazo cy'amazi yasenye amazu, amabarabara ndetse n'ibiraro mu karere ka Uvira umuti. Bedatsengabo kubwo ijwi rya Amerika Kavimvira ho mu ntara kivuye amajyepfo.
Iwanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Naridiani na hazwe minister ya 18 Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yakoze Innocent kimenyegeranije amajwi hamwe na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma twempituti muranigwe mu banyu no mu byanyu
Abandanya kutwumviriza mu masegonda make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu kuri isaha mwagiteguriwe na